Tina Tim Rashizimi, producer Tabus, Majestic for Recorders.
Kunzi Anje Babura, Niwe Wanje Baburi, Iwe Tari Nyanga Babura, Umtima Wanje Bono Kabutwara. Kunzi Anje Babura, Niwe Wanje Baburi.
Omutima gwanje gono kagutwara, amagara ganje gona wagaenda, baby.
Hey yeah, iwe baby wanje, omurunji, iwe rubaju rwanje, omutima gwanje gono kagutwara, baby.
Kunzi yanje babura, iwe wanje baburi, iwe tari nyanga babura, omutima gwanje gono kagutwara. Kunzi yanje babura, iwe wanje baburi.
Kukurebo mtima kwanze mpua.